mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ivyahishuriwe Yohani igice cya kane gihimba cya mbere bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 31 ukwezi kw'12 umwaka w'igihumbi kimwe 1960 i Jeffersonville Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amina, umwamashimwe. Giwe nibaza kwiyari inyifato y'abantu benshi ni byiza cyane. Mushiki wacu akiri mutoya hari yakiriya gice cyanyu matanke kandi binezererwa. Kandi twegereje ijoro ry'umwaka mushasha sinibaza ko mwoshobora kuririmba ikintu cyiza gusumba. Gisumba iki kuba gije hageze kubwira ijoro. Umenga dutanga uyu mwaka neza mwiza kandi barafiri kwiragwa kandi ishonga inyuma igihe cyihariye cyo muri Indiana muri iki gihe cy'umwaka rero mwebwe abantu bava Georgia mbona ngaha na ruguru muri Ohio rero ne data doce wewe na mushiki wacu doce murazi ico ari cyo nico kimwe muri Ohio kandi ariko tugiye kuja mu gihugu aho hatazoba na kimwe muri ivyo ivyo nivyo nyamukuru. Iri nijoro buca ari umwaka mushasha kandi mu bisanzwe abantu bose bafise isezerano ryanditse n'indahiro mugiye kugira ku bw'umwaka mushasha rero nka kirya hirya y'ejo kizoba byasambutse kandi rero murazi muhindura urundi rupapuro buri mwaka kandi rero mukaruhindukiza bukeye mwakoze ubugira kandi ariko hari ikintu kimwe gusa no kwifuza kuvuga kandi ivyo ni nk'ivyo intumwa Paulo yavuze nibagira ibiri inyuma amakosa yanje yose n'ibintu byose nakoze nshingira ibiri imbere mbandaniriza gushikaho dutanguranirwa ku mpera y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu wo kuja mu ijuru. Uko ni ukwicuza konyene fise mu makosa y'umwaka uheze n'igice cy'ubuzima bwanjye bwa kera kandi nciye bugufi gusa ndamusaba ubuntu bwo gushingira ibiri imbere ku mpera y'umuhamagaro wo kuja mu ijuru. Ndazi neza yuko icyo ari igishinga nawe cyacu cyacu twese twovyumva twese mu buryo bumwe. Birababaje ko ari joro rimeze nabi kandi abantu ntibashoboye kuza kandi nahamagaye mwene data Neville sinarinda nabizi namba yari gushobora kuza ngaha canke naze hanyuma rero mwene data skageze yaje kandi ya Javi Kentucky aho hari metero canke irenga y'intimbatimba hariya kandi rero canke nka gutya niko yavutse rero yarafise umuri mworozi wo kumukurayo kakenshi no kumukwegera hejuru y'umusozi n'imodoka kinini ya kirima kandi rero nibajije ni yemwe namba ari santimetero zitanu canke indwi n'igice gusa ntacyo bidutwaye mu gihe bimeze kurya ariko amabarabara arahita kandi abantu bose barabandanya. Ubu atankekiri joro nijaraho tuja kumva abakozi b'Imana b'ubwoko bwose abantu batandukanye batugendeye kandi baraja kuza nkumbure bapfuye ahantu hatandukanye iri joro gushika mu gicugu niyumvira yuko baja kwicara maze bagenzure namba igihe cy'umwaka mushasha kija utangura n'uwa kera ugiye kandi mu bisanzwe barahamagara kuri ya rutari maze basengere maze bakagira amasezerano yabo ku Mana kandi basubiramo isezerano ryabo. Nabwiye mwene data Neville kandi naramuhamagaye kugira ngo ndabe namba yari kwaraza navutse ko namba taje nogerageje kurongora igikorane neza uko nshoboye kandi rero namba dashobora kuza ngaha mu gitondo yemwe nzobandanya gukora vyose nshoboye mu gihe atari ngaha kandi namugiye ko nari ngiye kugerageza iri joro nibaza ko mfise ubutumwa bw'iminota nka 15 gusa canke ikintu ngico kandi turabona ko mufise abakozi b'Imana ba benshi bicaye ngaha barindiriye rero nari niyumviriye ko notangura kandi nkabanda anya muri iki gitabo iki byashyiriwe Yohana gushika gihere no gufata igice cya kane ngaha mu gutangura namba tutagihejeje hamwe n'uyu mwanya tuzobandanya mu gihe gikurikira rero tuje ku gice cya gatanu n'icya gatandatu kandi uko dushobora gusa umwami dufashe kubiheza. Ndashaka kuvuga imbere yuko dutangura yuko habaye twagenderewe haraheze akanya nana mwene data Drummond Thorn n'umukenyezi wiwe aba ni nyina na se bicaye ngahiri joro kandi bavuye ubunyene muri Afrika aho bagize ibikorane bihambaye byo kurokora ubugingo n'ibikorane byo gukira indwara kuvuye akumana uyu mupfaso ni mutoya yafashe ndibaza ikibanza cya inakuru wa munsi wundi kandi yari afise igikorane mwibohero maze abanyabyaha baza kumwami ibintu byose byari bitangaza gusukunta Imana iri kwirakoresha aba bageni bashasha bari ngaho ubu muri Amerika kanya gatoya gukora ivugabutumwa. Nambu wari wese mwebwe abungere ndashaka kwandikira mwene data Dramond Dramond nda ego ibyo zina ndiranzazanira gusoma ni kubera iki atashoboye kuba yarafashe izina ryiza ry'icongereza maze akavyibagira tumuhe gusi nomero muvuga ko iki kuko ntabi shoboye oya sinibaza ko igice cyo muri twebwe bo bishobora Dramond ndibaze nibwo buryo bwo kurivuga ni mushiki wacu Charlotte namba hariho wari wese muri mwebwe ashaka kubatumira atankeka no kwifuza kumva baje mu ishengero ryanyu urya urya mupfaso urya mushiki wacu Charlotte aracara umwana yashingira intaye meta ngara heze igihe gitoya byamubaye ko muri Afrika kandi ndababwira byari biri byagarukanye ibihe bya kera ubugira kandi umengo yavuga iki Africans kandi rero intambara irashushe hariya nk'ubwo bimeze ngaha namba hari umuntu kanaka yashaka kuronka mwene data Dramont kubwo na mushiki wacu Charlotte mu gikorane mu ishengero ryabo namba mwo bishaka mu muhamaga kare gusa mwene data Tony Isabelle hari yakurisha imero loze indwi amajama 39 45 namba mushobora kuvyandika bamwe muri mwebwe abakozi b'Imana tankeka ndabatuye mwene data kuko numuvuga butumwa mwizo muhungu w'imvuga kuri ivyo bikeneye kwitaza kugira ngo atangure kandi ntabwo bagira umuhungu mwiza kandi ndamukunda cyane rero mwibuke Merloze indwi 39 45 ndaje gusigiye karata ntoya ngaha mu gihe mu ni karata yabo kandi namba mudashobora kwandika iyo nimero yemwe mushobora kuza kuyitora canke igihe icari cyo cyose nyuma y'akaruhuko hagati y'ibi korane bitandukanyira ijoro kandi mufata inomero yabo maze mubahamagare namba mushobora kubaronka muri amwe mu mashengero yanyu mu gikorane kandi umuntu munaka muzi yoshaka kubaronka kuko bariko barakora gusa ibikorane muri Amerika yose mbega ivyo si ikintu kinaka Afrika itegerezwa kurungika abamisionare ngaha muri Amerika aha n'ahantu ho bakenewe ahanyene hameze nabi gusumba hariya rero ni bangahe banezererewe kandi himbawe yakumwami yabarinzi uwundi mwaka kandi turi ngaha kandi turi ngaha tugeze ku mpera y'inzira kandi dusenga ngo Imana iduhari ibya byacu byose nibitunanira ubu ndashaka kuvuga iki mbere yuko ntangura ndipfurije umwe wese muri mwebwe umwaka mushasha mwiza wuzu iterambere n'imihezagiro n'amagara meza nshobora kubifuriza Imana ibane namwe ese mwokura byose mu buryo bw'umubiri n'ubwa muhemu n'ubutunzi n'ibintu ikintu cyose Imana ishobora kubazanira ndasaba yuko izogikora ubu ndiko ndahangana n'umwaka mushasha je ubwanje Imana yonyine irazi kindindiriye muri kazoza kandi ingingo zacu dufata zitegerezwa gufatwa ubunyene dufise ibintu byacu byose mwene data Jim hariya haruguru yarabiteguye ubu by'ubutumire ibintu byose by'isi yose kugira ngo abarabaho umwama turongorera kandi atankeka ndasaba amasengesho yanyu kugira ngo musenge n'umutima wanyu wose ku Imana itondeka na rimwe ngo nyoborwa hatariho nda kuki nica ari cyo cyose nshaka kuba no kuba imvuga kuri kandi sinso yoborerwa na rimwe hatariho kandi ubunaronse umwaka mwiza kenshi batahura kutariko kandi gihe bavuze bati mwene data Branham uri nturi ntuje ahantu wahora uja kandi nk'uko aba bandi bakozi b'Imana bakora kandi bafise byose narizi ikintu kimwe yuko kwigicirwa kivuye muri Bibiliya yacu kandi kivuye ku mwami wacu yuko Yesu ntiyari umuntu w'ibirori ntiyari afise ibyo ntiyari afise igihe n'ukibirori murabona ntiyari umuntu w'ibirori na gatoyi kandi sinizera yuko abigishwa biwe bari abantu b'ibirori ntibigeze na rimwe bigira ubwaba abantu b'ibirori aho niho nibaza ko duhusha ubwato gacana uno munsi nkumbure n'icyumviro canje bwite gusa yuko igihe dutegerezwa kugira ikintu kinini yakubyerekeye buri kintu murazi impamvu niyumvira ko gisa cyane n'ibirori gusumba gusa n'ikintu cubashwe Mbega mwarabonye mukuza kumwama bo byukuri mwabamwakiriye yari Simiyoni nta wari yarigeze kumva ikintu na kimwe kuri we ariko yararindiriye umwami mpumye ana mu rusengero Yohana umubatizi mu bugaragwa nabo Yohana yagiye mu bugaragwa ku myaka 9 ntiyigeze agaragara kandi gushika afise 30 mu bugaragwa kandi abantu bantwabo bizera mwibanga kandi baguma baciye bugufi bari barindiriye kuza kumwama kandi ntibigeze batangaza ibikorane byabo kandi ntibigeze bamanika gahunda yavyo harageze n'igihe n'amatangazo n'ibintu byose ivyo ni byiza cyane kuri abo bashaka kubikora uko ariko kuri jewe ivyo ntibisa n'ivya Kristo ndazi uko igihe kimwe bene se bamubwiye batukora ibitangaza n'ibindi kuko tutaduga ngaha I Yerusalemu kandi tugiye mu munsi mukuru wa Pasika hamagara Kayafa umuherezi mukuru n'abariya bose maze ubibamenyeshe ubikorera imbere yabo kugira ngo bashobore kubona ibikorwa byawe none rero urabona nibikuri kurakora n'uwo mugwi w'abarovyi n'abande pfo kuruzi n'aba bantu bo mu rwego rwo hasi niki kuko udashiye ikangaha ngureke isi bo bibone murabona Yesu yavuze ati giye cyanyu cama igiye canje ntikirashiko murabona Yohana igiye kimwe Yohana umubatizi byanditswe byavuze ko kuza kwiwe kandi byavuze ngo igihe yaza yuko rero Yesu yavuze nk'imbere y'imyaka 70 na 12 imbere yuko apfuka hazobijwe igusemerera mu bugaragwa kandi yavuze ati imisozi miremire yiki n'amatavu nk'imyaga z'intama mababi yose akoma mashi hari impinga z'imisozi hata harategana hari hateze hashigwa hejuru ubuhanuzi nk'ubwo mbega n'ibikimwe yumvira yuko abakozi b'Imana bico gihe igihe basoma ivyo bategerezwa kuba baravuze bati Imana we igihe uyu muhanuzi ahambaye azozira abantu bose bazomumenya Imana izokwiragiza amahema mu kirere amakoridoro yo mwijura azomanuka umukogote w'umuri uzomanuka umugwi w'abamarayika uzomuherekeza gushika ku isi igihe yazera umutama w'umuvuga butumwa yuzuye ivyamwa nke akenyeye igice c'urushato rw'impena afise umukandara w'urusato nkumbure ntiyari yigeze yoga yari buri mezi 3 cankane hariya mu bugaragwa niho yavuye ahagarara mu byobo gushika mu mavi avuga ubutumwa mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi ntiyigeze aja mu bisagara umuntu wari we wese ashatse kumwumva baraza kuri Yorodani kumwumva ababishaka yakoze iki yanyiganyije igihugu yanyiganyije isi hariho kunyiganyiga kuri ko kuri aba bantu batazi na kimwe igihe Yesu yaza ntiyigeze yigaragaza mu bakuru bahambaye yaje kubiwe bwite yaje kuri abo bari bamurindiriye aho niho kunyiganyiga kwaje ibyo nivyo akora uyu munsi mwe muyeraza kuba Imana yahamagaye hariho kunyiganyiga gukomeye mu biatoranijwe ikintu gihambaye cinkomezi kiriko kirabari ku isi nta na kimwitwiziko biyumvira ibintu byose binini birabagirana n'amatangazo yo ku isi yose n'imbonesha kure n'inyubako z'amamiliyoni y'amadolari n'ibintu byose yuko ari byo bintu bihambaye ubwo n'ubusazi imbere y'Imana Imana ntiraba ku bintu bihambaye ibyo umuntu yita ubusazi Imana ibyita ibihambaye kandi ibyo umuntu yita ibihambaye Imana ibyita ubusazi byahimbaye biciye mu busazi bwivuga butumwa kurokora abari barazimi ubu Yohana mwiyumvira yuko yavuze iki hariho umutama w'umushikuzi hari umutama yuzuye ibyanwa mu maso yajapfa mu bugaragwa kenye urushato rw'impene kandi yemwe ahagarara mu byo batambaye ibirato hariya ku nkengera ya Yorodani abandaniriza hariya ninde yari bwigere yumva ibintu nk'ibyo igihe Yesu yaza Mesiya yavukiye hariya mu ruhongore hejuru y'ikirundo eci byatsi nk'irya zinguruka irya nino kandi mushaka kuvuga yuko na nyina ikibyagwa mu gihe se nyina yari yagiye kubyara imbere yuko banagira ubugeni rero yavukiye hanze y'ubugeni bweru no muntu yo mana we murabona ariko byari bihambaye ntavyo bamenya gusa murabona ntibabimenye kandi ubwo nibwo butumwa bwiza buhambaye uyu munsi kandi ubutumwa bwiza uriko buranyiganyiza kurusha uko bwigeze kunyiganyiza imbere ya ariko buriko buranyiganyiza mu masigarira nibwo bategura yaje mubwiwe abiwe ntibamwakiriye abwiwe abigisha biwe ati ntimuje mu banyamahanga ariko ahubwo muje mu ntama zazimiye za Isirayeli kandi uko mugenda ubakira abanyakiriye nimwaja mu gisagara ntibabakire mu kunkumura umukungugu wo mu birenge byanyu maze mwigire kandi mu byukuri ndababwire nzokwihanganira Sodomu na Gomora ku munsi w'urubanza kurushuko bizoba kuri kijya gisagara kandi kimwe cyose muri bijya bisagara chance bari yabagabo kuri kiri munyo mu munyoto uyu munsi kimwe cyose cabakiriye kirahagaze nk'umunara nivyo murabona bifata igihe kirekire kwishura ariko Imana irishura ntimugira ubwoba Esi ntangurira kuri ibyo sinogenda nshitse kuvyashiriwe Yohana yo yo nshaka kumubona ndabe mu maso hiwe aho nzoririmba ibihe bidashira aho nzoririmba ibihe bidashira kubuntu bwiwe bukiza ndugirizwe iryanje mu mabarabara y'ubwiza mu gihe imyitwariko yaheze nzonezerwa ibihe by'Imana mu bwa nyuma ndabikunda reka twunamike imitwe yacu akanya gatoya gusa murashobora guhagarara imbere y'uko mubikora ndabyumve bibiri yivuga iti iyo muhagaze musenge muha muharire nibangahe bafise umutwaro mwo kwifuje kumenyekanisha gusa mu kutuzu kuboko mwimanira ubona ibyizi byose kuri wo data wa twese wo mwijuru twegereje ukwera kw'Imana kwawe mu izina ry'umwami Yesu izina rihagije ryatanzwe nga mu bantu ku buryo n'imiryango yo mwijuru no ku isi yitwa Yesu akandi turasenga mwami nguje kwakira ugushima kwacu bwa mbere mu gutangura uyu mwaka uheze mu gihe turi ko turabuheraheza mu gikorane tuheza dutangura ishimwe twiga ijambo ryawe kandi tuzi ni kuhora hagize ico bisigura mbega twoshobora gushira ku rupapuro ibintu bingana gute byo gushima ubuhungiro butoya bwa gatwagize uyu mwaka ho Satani yari kuba yanize ubugingo bwacu ariko yamara nturahezanya natwe kubw'ibyo turacabandanya twizera mwami yuko twavukiye gusa kandi dukurira muri iyi si kugira ngo tukubahe kandi tuguhimbaze kandi turasenga data nguje kuduharira ibigabitanyo n'amakosa yose twagiye dukora mu rugendo reka twibagira amakosa yacu ijoro mu gihe tuyatura tuyahamba mu kiyaga cyo kwibagira mu izina ry'umwami Yesu butagisubira kuyazurua ukundi ariko ubu tubandanirize gushikaho dutanguranirwa ku bw'uyu muntu atunganye Kristo Yesu bituronsira ijoro data mugihe abakozi bawe bavuga umwe wese muri wo ubasiga ubugingo bwa mwemu kandi bashobore kuvuga ubutumwa nk'ubwo batigeze bavuga imbere yaho maze baza n'ubutumwa mu ishengero iri joro kandi dukoraniye ngaha munsi y'uru rusengero rutoya ubwo dushima mwami turashima ko dufise umuri rususurutse twicaye iruhande ku rusengero hejuru y'imitwe yacu ivyo nivyo bikenewe kuko ubutunzi bwacu ntiburi muri iyi si buri mu isi igiye kuza mana turi ngaha aho twizera yuko ibisuma ibidashobora kwimba ngo vyibe n'inyenzi ntizibimwamara kuko ubutunzi bwacu ari ubugingo budashira kandi turasenga data ngo uzotwemerere kubungabunga iminsi yose y'ubuzima bwacu tugira abakozi babereye dukuremwe ibibi cyose mwami vya kera vyose dushira imizi y'ububi bwose no mu rurazi wose bikugwe mu buzima bwacu kugira ngo tubashe gusa kuguca bugufi no koroha imbere yawe bituronse mwami reka turonke umwaka uhambaye kurusha iyi twigeze kugira uyu mwaka uje biduhe rero duhira ijoro ijambo ryawe mu gihe twiteze ubutumwa bwawe dusenze mu izina rya Yesu amina murashobora kwicara ubu bisa n'ibingoye kubona iriya saha hariya kandi sinshaka kugumiza bene data barindiriye kubw'ibyo ndagerageza kunyarutsa uko bishoboka kugira ngo iki gice ndagiheze kandi nkumbure nturaheza rero yeco mu gitondo tuzogerageza nkumbure kubandanya namba umwami abigombye kandi rero namba mwene data Nevira taje cyangwa icyo aricyo cyose rero icyo gihe nzogerageza umwami abigombye kuba ngaha kugira ngo mwirishe igikorane cy'amayinga y'abana rero ntimwibagira ubusenga senga uburyo bwonyine kugira ahantu hejuru bwose senga senga isengesho ryo kwizera senga senga isengesho ryo kwizera rizomanura imihezagiro y'Imana ubwo nibwo buryo bwonyine uzobikoramwo reka turiririmbire twese uyu n'umwaka mushasha ubu dufise umwanya wose senga senga uburyo bwo nyene bwo kugera ahantu hejuru rwose senga senga isengesho ryo kwizera rizomanura imihezagiro y'Imana. Ariko nambi isengesho ryo kwizera rizomanura imihezagiro y'Imana. Reka tubandanye dusenga. Ndanezerewe cyane iri joro dufise abantu bashasha mu bwami bw'Imana batari bahari mu mwaka uheze, kandi bandanya gusa musenga kugira ngo n'abandi benshi bazokongerwe ku gihe cyose, kandi igihe ntikirigera kivuga uko bizoba ku rundi ruhande. Ubu tuzingurira igice cya kane cy'ibyahishuriwe Yohana. Hari ukeneye Bibiliya? Turafise Bibiliya hano. Namba ushaka kudukurikira ni byiza. Umwe mu bajejwe umutekano w'ishengeraze, dufise umurongo w'ama Bibiliya hano. Umwe mu bajejwe imibereho ishengero, umwe mu bajejwe umutekano w'ishengero cyangwa ikindi kintu ngo ngaho. Ubu nyene mwene data Zabere nuruhe nure ku wundi muntu aze nyene. Namba mushaka kugenda mu mpande zombi, kandi tugenda neza muri iyi nzira. Kandi namba harukeneye Bibiliya ngo akurikire hamwe natwe. Yemwe zitore uzihe uzikeneye. Ubu dushaka ko tuzingurira igice cya kane cy'ibyahishuriwe Yohana. Kandi ubu namba wicaye inyuma, hanyuma ugashaka kwegera imbere hano. Gusa dufise ibibanza byinshi iri joro kugira ngo mubizemo. Niwicare neza hanyuma winjire gusa mu cigwa, kandi umfashe kugisoma no kuciga nk'uko dukoranye. Hariho intebe hano nabonye, ndababara babiri baraje, kandi hari intebe zibiri neza hano. Ngiye imwe kuri urya muntu umwe neza hano, kandi anha inyuma hariho intebe nibaza kwikoye ibikoresho bitanga umuyaga bimeze zeko kumwe hose. Kandi ubu mbega ni bangahe bakunze icigwa cacu duhejeje kubona icigwa cy'imisi umunani mu bihendwe by'ishengero. Murabona bintu tuma niyumva neza kuko byo kuri ubwanje ndabikuramwe umuhezagira uhambaye. Rero iri joro n'igice cya kane twahejeje ubu Yohana yari yavuganye n'igihe cy'ishengero rya Laodikia cyari igihe cy'ishengero kibi mu bindi bihe byose. Kandi tubona ko ikintu cababaje cyane mu gice cya nyuma cy'ishengero cya Laodikia. Yesu ahagaze inyuma y'ishengero ryiwe bwitaho yari yashyize imbere ya dodora ku rugi, agerageza kwinjira icyo cyose icyaha. Iniyumvira ko kimwe mu byanditswe bibabaje ntarigera mbona Yesu inyuma y'urugi rwiwe bwite n'ishengero ryiwe ryamutaye hanze, kandi yari ko aragerageza kugaruka kugira gusa abakize. And he was trying to get back in to only save him. Umuntu wari we wese azokugurura kandi kangasubira mu nzu yanje bwite, nzosangira nawe kandi we nanje. Sivyo, ivyo ntibibabaje. Imana yo mwijuru ishinzwe hanje ze isengero ryiwe bwite ku bwazanemera zabo n'amadini n'ukuntu bakora. Bashize hanze, bamushize hanze ishengero ze bemera zanemera zabo. Kandi ni neza na neza cyo kimwe nk'uko byari umunsi yabambwa, kandi byari uko igihe bambemera barabumwicanye hanyuma bakabamba Yesu. Barekuye umwicanyi hagati yabo, uwo byari byagaragajwe ko ari umwicanyi, hanyuma bemera rero banka Yesu Kristo umwe wenyine yashobora kubaho ubugingo. Kandi ni ikintu kimwe muri buri dini n'idini ry'abapentekoti baragifise uyu munsi. Barabona ko ayo madini apfa vuba igihe bayashinze. Ntihigeze haba umwe mu mpapuro za kahise ryigeze kugira idini hanyuma ryigere rikora ikindi kintu atari ugupfa ubwo nyene. Ibimenyetso byose bitangaza n'ingabire zibavako n'ikindi kindi kintu vuba na vuba bagize idini mu kibanza cyo kwemera umwami Yesu Kristo ngo abahe ubugingo. Basubiye neza inyuma hanyuma barekura baraba hagati yabo ubugira. Kandi icyo kintu nikibabaje, nibitangaje ko Imana yirukanywe neza hanze y'ishengero ryiwe, kandi hagaze idodora igihe cy'ishengero cyanyuma gerageza gusubira kwinjira. Ubu tubona yuko ivyahishuriwe Yohana bigabuwemwo ibice bitatu, ica mbere n'ibice bitatu vya mbere bijanye n'ishengero. Ubutumwa umumarayika ku bamarayika b'ishengero kandi kuva, kandi rero rirazimanganira neza hariya mu gice cya gatatu, ntirisubira kugaragara ubugira kandi gushika ku gice cya cumi n'icyenda. Mu gice cya cumi n'icyenda riragaruka hagati y'iki gihe. Imana ikorana n'abayuda rero kuva icyo gihe bahari kiri hagati y'igisagara gihambaye kigiye kuza c'i Yerusalemu. Rero ni ubu n'ubwishingo Nugushikwa ku kidodo ry'ikihanga rya Israel n'ibindi mu gihe cyiherezo rero iri joro twuturetse ubwo nyene nyuma y'ibi Yohana yabonye ku kizinga cya Patmos mbega nibangahe bibuka uko hangana kuva Patmos uja ku nkengera hari birometero bingahe ibirometero 45 uko n'ukuri uva ku nkengera mbega ukikuje Patmos hari birometero bingahe muribuka bimwe byo mu ndonda bihugu ibirometero 24 uhatsungurutse kandi hakoreshwa nk'ubuhungiro bw'abaroma ho bashira imboye kandi Yohana yari hari yakubera iki yari yakoze iki yari yibye ikintu kinakoya mbega yoba yari bamushize hariya kuko yahungabanya abantu na canke yakora ikintu kibi oya yari hari yakubera iki kubwo ijambo ry'Imana n'igishinga ntaye ciwe kubwo kwigisha inkuru nziza kandi birashoboka ko hari gishinkira umukristo atari kimugirira iciza oya none kuki Imana yamushize wenyine kwizinga kugira iduhe igitabo kivyashiriwe Yohana murabona Imana ishobora kuguhuma amaso Satani igihe cyose ishatse sibyo irabishoboye atankeka ndayikunda kuko ntibikenewe ko mba umunyabwenge murabona ubu iyaba nari umunyabwenge nogerageje kubyibagira byose kuko ndazi nta muntu n'umwe ashobora kuba umunyabwenge nkawe kandi kubw'ibyo ndana ibyo ntegerezwa byose je ubwanje ndamwiyegurira hanyuma nkakora gusa ibyo avuga ngo nkore nta kindi rimwe na rimwe n'igihushane cy'uko no kwiyumvira ko biri ariko ndazi namba ariko arabiroranya n'umunyabwenge irazi ikiri kwirakora jewe nta byonzi kubw'ibyo ndayireka ikabikora ibyo nibyo mwene data ne virego mugenzi kuyireka gusa ibikore murabona niyo izi ikiri kwirakora jewe nta byonzi murabona kubw'ibyo singerageza gutegwa amashugwe n'ibindi rero ndicisha bugufi ubwanje hanyuma nkavuga nti ndi hano data gihe unkenereye rero uko nkoze nkuko hanyuma vyama bigenda neza na kubw'ibyo kubw'ibyo Yohana ntitwari gushobora kuronka igitabo cy'ibyashiriwe Yohana ibitabo kuri Yohana kandi ni Yohana tagenge ni iyo Yohana tagenda kwitinga ubwo bwari uburyo bw'Imana bwo kuduha igitabo cy'ibyashiriwe Yohana yari hariya ndibaza nk'imyaka itatu kandi ku gitabo yanditse igitabo cy'ibyashiriwe Yohana ubu rero igihe tumusiga ku mpera y'ubutumire ku murongo wa 22 w'igice cya gatatu uri n'ugutwi niyumva icyo mwema bwira amashengero rero tutangura igice cya kane hanyuma y'ibyo ndavye mbona mwijuru rugi rwuguruye kandi ryajwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iryi nzamba rirambwira riti duguze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ibyo tugiye kubifata umurongo ku murongo kandi ndafise ibyanditswe byinshi nanditse nga igitabo cyavyo kandi sinzi aho tuja gushika kuri byo umwama turongora ubumwitegereza ijambo ni inyuma y'ibi bintu inyuma y'igihe cy'ishengero kandi ibi byose kuva ngaha n'ibikurikira rero bija kuba byerekeye bizoshika ku isi ishengero ryamaze kuzamugwa murabona inyuma y'izamugwa ibi ni ukugaruka ubu gutwara ishengero inyuma y'iri shengero inyuma y'ibi by'ishengero kandi ba ishengero ntibyigera rigaragara ubugira kandi imbere y'ibyashiriwe Yohana igice cya 19 igihagarukana n'umukwe wiwe Imana ishimwe ku bw'ubwo bukwe reka gusa tubisome mbega mwokunda gusiba ibyanditswe mu gihe tubiraba ni byiza cyane reka tuzingure mu byashiriwe Yohana 19 reka dutangure ku murongo wa 7 ibyashiriwe Yohana 19 ibi ni igihe cy'ishengero rigaragara ubugira kandi ntiryigera rigaragara ubugira kandi gushika hariya mu gice cya 19 tunezerwe duhimbagwe tuyihe icubahiro kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse umugeni wiwe ariteguye
and his wife has made herself ready
Yo no shobora kwigisha kuri ibyo gushika mu gicugu kandi simvuge n'igice cyavyo murabe umugeni wi wariteguye Charlinelli namwe mwese neze ibyo twari ko turavugana hari ya Fona Rodine urya munsi murabona igihe Elisa yaterera Eliya uwo mwambaro canke Eliya yawushite kuri Elisa yarawufashe mazarongera arawukura ushira ko hanyuma agendana nawo gushika acabutse Yorodani hanyuma aja ku musozi yurira ku mukogote awuterera inyuma iyo umukristo akijijwe ubwa mbere mu maso hiwe hahindurira Kristo ahindukirira Kristo hanyuma bafisi cakora ubwiwe ategerezwa ikintu gikurikira kwiyeza ku ngeso zose zandu yashira ku ruhande uburemere bwose akitegura ubwiwe umugeni yari yiteguye ubwiwe binyibukije agakuru gatoya gusa ntegerezwa kukavuga imbere yuko tubandanye hanze y'uburasi y'iburengerazuba ngaharaheze igihe imyaka myinshi hari hishira hamwe rihambaye ryitwa Armour and Swift Parking Company ukuntu bakora baza hariya hanyuma bakagarbura bakaguri inka maze bakagura n'amararo kandi bafise agaciro k'amahera menshi kandi bakagura amararo mato yose hanyuma bakagira uburaro bungana na hegitari miliyoni nkuko bagatandukanya mu migwizo nkaziye zinini nziza z'ubwoko bwa Hereford byobo bafise amabarabara y'indarayi yabo bwite n'ibintu bibazaza bibazanira inka kuva mu canya kimuja mu kindi kandi Armour na Swift bari bafise iraro rinini hanyuma umunsi umwe bari bafise umurongozi yari umurongozi mukuru w'iraro yari afise abakobwa nk'abane canke batanu basanga umwe mu bavukana n'ubuwo Armour mukuru yari canke ese bavukana ahubwo n'abahungu bari kugendera iryo raro kandi yari umusore umugabo atubatse kandi aba bakobwa bose bari bazi neza ko bazotwara umutima w'uwo muhungu ashigishika agishika hanyuma rero bose bari ko baritegura kandi bategura ibintu byose ngo aze ashbi ahashitse bari kumusanganira banambaye impuzu zo mu burengerazuba za kera n'udukanzu twabo dutoya ariko turi ku bitambara bisumba bambaye n'inkoho z'ubwoko bwa 44 ku mafyinga hamwe n'inkofero ziri nyuma y'umutwe murabizi kandi bari kuba abiburengerazuba basanzwe kandi buri mukobwa yari kuronka umwe muri bo yari kuronka uyo muhungu kandi bari bafise mu vyara wabo muto hariya kandi nyina na se bari barapfuye yari umuvyara wabo kandi yari nk'umuja w'ababa ngaho bose kandi ibikorwa byose bicafuye yategerezwa kubikora koza ivyombo n'ibintu byose kandi nta muhunzu yari afise yategerezwa gutora izamaze kwambagwa kandi rero rero igihe uyo muhungu yategerezwa gushika agishitse bose binjira mu mukogote yabo hanyuma bamanuka ahiterene zihagarara bagiye kumwakira kandi bariko barasasa inkoho n'amafarasa semerera n'ibintu byose hanyuma bamuzana ku iraro kandi muri iryo joro bagize umunsi mukuru muniniya kandi baja hanze ku bwatsi bw'inka no ku ruzitiro rukikuje maze bararirimba baranatamba ijoro ryose yari ku ahamara iminsi ibiri canke itatu uyu muvyara wabo mutoya rero ngira ndabigereranye n'ikintu ubu bavyara bacu bose bambaye neza amakengeri maniniya n'amashengero meza kandi bisa nkaho namba hari izina ryanduye ritegerezwa guhabwa abapentekote ikintu kitagenda neza nabo bakora ibitari byo ariko nta kintu cumvikana murabona n'ubwoko bwa kera rero bo ntacu mwumve mwumva ko ariko reka umukozi w'Imana w'umupentekote akore ikosa rimwe kandi mwene data ndakubwiye bazomuvuga mu gihugu cyose mu binyamakuru byose ngo mugenzi reka mwene data w'umupentekote asengera umwana hanyuma apfe buri kinyamakuru cyo mu gihugu kizovyandika gukiza indwara kuva ku Mana n'ubushikuzi yemwe none kubera ikibida badashira mu kinyamakuri kibazo cyose muganga naniwe ati cyo wokorera umwe gikorere n'ubundi murabona rero hamwe bakora ibyo ntiboronki kibanza gikuyemo mpapuro z'ibinyamakuru cyo kwandika kwa bapfuye bose hamwe no sokaho hanze mu itongo ry'abapfuye hanyuma nkavugane umuntu wese yapfuye azize gukira ingwara kuva ku mana nahaguruke hanyuma nkavugane umuntu wese yishwe n'imiti nahaguruke bo babasumba igitigira umuriyoni kuri umwe kandi ivyo nivyo cane namba rero bagira banegure umwe nibanegure n'uwundi rero uko nokuri ariko bica miliyoni ku mwaka kubera imiti no kubagwa kandi ntuzigera wumva ijambo na rimwe kuri ivyo murabona rero uyu mwana w'umukobwa yarafise akazi kose katoroshe gukora rero igihe ubwo nyene uyo muhungu icoro rimwe igihe imfunguruzo zo kumugoroba zari ziheze kandi bari bafise intambo kandi buri umwe muri abo bakobwa yari amaze kwitegura neza murabizi kandi uyu mukobwa mutoya akengeretse yotegerezwa kugira gaga kanzu gatoyi gashaje ka kera yambara kandi ijoro rimwe yari yicaye mu cyumba kirimwo akajagari nyuma y'ivyo kurya vyo kumugoroba kandi yari yogeje ivyombo hanyuma yiruka aca mu kigo kugira ngo asese amazi y'ivyombo we ahindukiye ruhande y'uruzitiro ehe yari ahagaze aho yegamiye uruzitiro rukikuje yavuze ati yambo yagize isoni cyane kuko yari umuhungu w'umurongozi mukuru w'iraro umuhungu wa nyene iryo raro yafatiye indobo y'ibyombo kugira ngo yantamubone nari muduhuzu dushaje atangura gusubira inyuma atabirato yamba yaraba inyuma nk'uko hanyuma aramwegera avuga ati ntutinye ati ndashaka kukubwira ikintu yavuze ati naje ngamfise intumbero imwe naje kurondera umugore hanyuma yavuze ati namye ndonderera hose ati sinashaka kurongora n'umwe mu bakobwa bahariya mu sagara ndashaka kuronka uwo niyumvira ko ari umugore nyawe hanyuma ati mubona bonye bose namye ndakwitegereza nga hafi kandi namenye ko uri muvyara wacu mbwiwe n'abantu bamwe yavuze ati nibyo mugenza ati ndashaka kukubaza ikintu wo mbere umugore yemwe ntiyarazi cakora byaramutangaje cyane ku buryo atari azi uko yishura uwo mugabo yo ndiyumvira gato gusa uko yiyumva mwebwe si uko iyo jewe nari umunyavyata co maze umwana w'imboregwa Yesu Kristo yavuze ati ndagushaka ngo ubu wanje yoshobora gute kuza ku muntu nkanje yoshobora gute kuvuga ati nzoguha inzu umwiju yoshobora gute kuvuga ati nzogukiza umuntu w'umutindi nkanje yoshobora gute ariko yara bikoze yavuze ati mushinga nta jewe sindisi je simbereye sinoshobora kuba umugore w'umugabo nkawe ati kubera yuko umenyereye ibintu bihambaye kandi ntacyo ndabizi ko ndi umukene yavuze ati ariko wewe nahiguhisemwo kandi mbega ntibyari byiza igihe Yesu yabwirwa ko wari uzi ko utabereye kuba umukristo wewe nta kintu na kimwe woshobora gukora ariko we nta kintu na kimwe we yaguhisemwo gusa urabona we ni ubwiza bwiwe kubw'imbabazi ziwe yaraguhisemwo ntiwahisemwo ntiwamuhisemwo urabizi yaraguhisemwo ibyo nibyo yavuze ati jewe sindi yavuze ati nturaba impuzu zawe sindaba impuzu zawe ndabicura icyo yavuze ati uzombera umugore kandi amaherezo amasezerano yarakozwe hanyuma avuga ati mu mwaka umwe uhereye uyu munsi nzogaruka uzoba witeguye uzobe wambaye umwambaro w'ubugeni kuko nzogaruka hanyuma nkurongorera hanyene kuri ubu butaka kandi nzokujana Chicago mu kuri outer drive hariya aho uzoba ofisi ingoro yo kubamwo kandi uko koza ibyombo kose bizoba birangiye n'ibindi cyo gihe igihe bashiki biwe canke babyarabiwe bavyumva bavuze bati ewe wakije uju kitagira ubwenge kagasaziye urabizi kurya mugabo atashatse kuvuga ibyo kandi si ibyo neza na neza bavuga uyu munsi mbega byoshoboka gute ko umugwi wabera bikumbagaza hasi umugwi w'abantu boshobora kwandika amazina yabo bigoranye bashobora kuba ishengero gute umugwi nk'uwo wobwa gute ishengero ariko ibyo ni byiza gusa ryanda yandagano y'ubukwe ya Yesu Kristo mu mutima wacu kugira akureho ibyaha byacu ikintu kitubwira ko azogaruka atagukekeranya na gato umunsi umwe azogaruka umwaka wose yarakoze nk'umujaziganya ngaho uduce duce twamahera tungana na 75 nayo ayo bamuhemba nk'umushahara ko munsi kandi yariko araziganya mahera yiwe kugira ngo aguri kanzu yiwe y'ubugeni kugira ngo byose abitegure yo ivyo nivyo niyumvira gusa kwitegura kandi we umugeni wiwe ariteguye yaronse impuzu ziwe z'ubugeni mugiye babyara biwe bamutwenga hanyuma bakamukekeza amaherezo yaje kukumpera y'umunsi yambaye impuzu ziwe z'ubukwe yo ziteguye kandi zimesuye kandi bavyara biwe batoya baraje maze baramwunamira hanyuma avuga ati yemwe mw'abantu batoya basazi yemwe murazi ntiyashatse kuvuga ivyo ntiyashatse kugira yarongo kurongora umukobwa nkawe ariko yariteguye uko biri koze rero vyashitse bitevye kumugoroba maze baca batangura kumutwenga bamukekeza yarahagaze neza kurugarindiri uko biri kose kandi rero yavuze ati nigihe kiyavuze ko yobaye nga yavuze ati ntiyavuze ariko yavuze ati yavuze yambwiye mwijoroko azondongora kandi azompa impeta y'amasezerano yavuze yambwiye ati hazoba ari mu mwaka uzuhereye uno munsi rero nsigaranye isaha imwe amina bagumye barindiriye gusa nsigaranye isaha imwe iminota 30 niyo isigaye iminota 10 niyo isigaye kandi baramutwenze maze baramukekeza kandi bamwita ikindi cyari cyo cyose ariko amaherezo kuri kijya gihe kinejereje bumvise uguhinda kw'ibitwaze ifarasi ziriko ziraza mbega ikintu kubona umugeni akengeretse yiteguye asoho ku muryango kandi aca inyuma mu irembo risharijwe n'amashugwe hariya hanze kugira garu gagurukire mu maboko y'umugabo yakunze kugira abo umugabo wiwe kugira mutware nk'uko maze arongogwe anajanwe imwe muri no minsi mwene data bakekeza banavuga bati uwera yikumbagaza hasi n'abapenekote n'ibintu nk'ivyo turindiriye turacafise umwanya mutoya bavuga batewe ntatandukaniro mu vyari hariya ntugire ibibazo turacasigaranya kanya gatoya kandi muri ico gihe yarasezeranye ko azoba ari hano kandi imwe muri ino minsi tuzofata urugendo maze tugende mube magabo mugume mwambaye impuzu z'ubukwe kuri kintu cyose kibi mu mutima wawe ikintu cyose gi nimwumvirize ukuntu icanditswe kivuga hano tunezegwe duhimbagwe tuyicubahiro kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse umugeni wiwe ariteguye murabitahura kandi yahawe kwambara impuzu za nzera nziza zitanduye izo mpuzu zera nziza nizo bikubukogwa vyo kugororoka vyabera icubahiro kibe ku mana kandi arambarira tandika uti hahigwa batorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi kandi arambarira ataya n'amajambo y'ukuri y'Imana rero hagiye kuba igikorane mu kirere umwe muri iyi minsi aheza mu ijuru rero guma mwiteguye ubwanyu kura mu mutima wawe ibyiyumviro by'ikibi gira ukwizera ntitwitaye uko byoba byirabura ni bitwengo byinshi n'ugukekezwa kwa hanyuma bavuga bati wakoze amakosa ugume neza kukubaho kwejejwe no kukubaho kubw'Imana ugume gusubandanya isahira geze rero murabona garagara ubugira kandi ubumve byashyiriwe Yohana 19 hanyuma yivyo amaze kubona igihe cy'ishengero hanyuma yivyo mbona ndabye mbona urugi rero nimwibuke Yohana aracari Patimo kandi nyuma yarabonye ibi bihe byose by'ishengero birengana ndabye mbona mu ijuru urugi rwuguruye urugi ni kurugi byashyiriwe Yohana 3 ku murongo w'8 mu byashyiriwe Yohana igice cya 3 ku murongo w'8 ndatse ibikorwa byawe he nashize imbere ya urugi guguruye imbere nta ushobora kugugara n'ugara urwo umuntu adashobora kugurura nshobora kugara kandi nta ushobora kugurura urugi Kristo n'urugi yavuze mu wera Yohana 10 ndirembo ry'intama kandi mu gihugu canje gishaje musanga umwungere yinjiza intama ziwe hanyuma arazitaharura maze akaraba ko zose zinjiye rera cyayugara umuryango ibingira ntishobora kuza itamuvyuye canke intama ziwe ntizishobora kuja hanze zitamuciye ko yo Yesu kuni intama z'umneza zumva neza kuko umwungera ryamye mwiremo no wa mwisezerano rya kera yahagaze ku muryango w'ubwato Yo nimwumviriza agiye kuvuga ikintu yahagaze ku muryango maze yigisha kwihana n'ubugororotse ku bantu bamutwenga kandi muri iryo rembo nyene yahagazemo nta muntu yashobora kwinjira mu bwato kiretse aciye muri uwo muryango nta wundi yarahara atari uwo muryango w'ubwato kandi hari nzira imwe gusa n'ibyiza mwene data hari nzira imwe gusa ija mu mubiri wa Kristo hari irembo rimwe gusa rica ku ishengero ry'Imana nzima kandi Yesu niwe rembo ndi irembo ndi nzira ibarabara rigana ku irembo ndi irembo ry'intama yavuze kuri iki gihe cy'ishengero ati ndagushitse imbere urugi rwuguruye yavuze ko ku gihe cy'ishengero rya Methodiste baryansibi bigirira idini ariko ngushitse imbere urugi rwuguruye rero inyuma yaho baronke y'ukwezwa yavuze ati nzoshira urugi rwuguruye ariko mpemu yera muri mpemu imwe twese gute twabatijwe mu mubiri umwe ari wo Kristo yateguye ubwo butumwa imbere y'ishengero Methodiste hanyuma barabwanse bararonse ukwezwa hanyuma banka mpemu yera murabyibuka urwo rugi rwuguruye ni guturonka Kristo kubwa mpemu umwe mpemu yera ariyo mpemu ya Kristo twarinjiye atari kubwukura mukanya atari kubwukumijwa kw'amazi ariko kumwubatizo wa mpemu yera umwe niho twabatirijwe mu mubiri umwe maze tuba umwe muri uyo mubiri umubatizo umwe wa mpemu yera muri urwo rugi uru rugi ruri mu ijuru urwo rugi igihe yaraba yabonye umwami Yesu ni mu kurikira igice gikurikira cyabyo urwo rugi umwami Yesu ndavye mbona urugi rwuguruye mu ijuru kandi rya jwi rya mbere numvise ryari ijwi ry'inzamba rero igikorwa kiriko kirahinduka Yohana yamye araba Patimo kandi ubu ararangamije kuki abona ikintu kiriko kiraba ku isi hano ibihe by'ishengero byose bihendwe by'ishengero hanyuma yabandanije abona ibyo bihe by'ishengero inyuma yaho ibihe by'ishengero birangiriye yumvise ijwi maze yarangamije hejuru mu ijuru abona urugi rwuguruye kandi ijwi rya mbere ryari nk'iry'inzamba ni byiza igikorwa cyahindutse kuva Patimo gushika mu ijuru ijwi rya mbere nyene ryagendagenze mu biterekwa kw'amatara ndwi byiza habo rya jwi nyene iryo jwi ntiryigeze rihinduka ariko iryo jwi ryari hehe igihe yaryumva ubwa mbere ni bangahe bibuka mu gihe cy'ishengero rya mbere inyuma yiwe nari muri mpemu ku munsi w'Imana ibyeshuriwe Yohana rimwe rimwe ku murongo wa cumi rero we muri mpemu namba mushaka kuvyandika mu vyashiriwe Yohana rimwe ku murongo wa 10:13 nari muri mpemu ku munsi w'Imana maze numva inyuma yanje ijwi ry'inzamba hanyuma risamirana nk'amazi menshi hanyuma mpindukiye kuraba nabonye umwe ahagaze hagati y'ibitere kw'amatara vyiza habu rero inyuma yamweretse amabanga yose y'ibyo biterekwa kw'amatara ndwi afise inyenyeri ndwi n'ikanzu yera n'ibindi kandi birenge vyiwe vyasa n'umuringa hanyuma amaso asa n'imbeya zakumuririyo ibigereranyo hanyuma yumvise ryajwi nyene nimurabe rivuga rivuye mu ijuru maze yarangamije amaso abona urugi rwuguruyeyo urugi rwuguruye mu ijuru ni gute winjira biciye muri Kristo Yesu urwo rugi rumwe inzira imwe nta yindi umuntu wari we wese aca mu yindi nzira baricyo kimwe n'umusuma n'umwambuzi rero mu mugani w'urya yaciye hejuru akinjira mu mazima natambaye impuzu y'ubukwe yagirijwe kwa rarika kwira kwirarika niko kubohwa maze agatwagwa hanze mu mwiza ni nzira imwe gusa ijana mu mazimano y'ubukwe ndizera ko navyigishije ko hano nta gihe kinini yagiheze igihe ico ari cyo cyose umukwe igihe umugabo yubatse urwiwe mu gihugu mu bigu vya kera tegerezwa gutanga ubutumire wenye nategerezwa gutanga wenye na makanzu rero igihe yahura n'uyu mugabo hariya we yicaye ku meza ya mazima nibangahe bibuka uyo mugani neza mwimuke musome bibiliya kandi yabonye umugabo ku meza ya mazima natambaye impuzu y'ubukwe nigikumukwa arahagaze ku rugi kandi bose baza bafite ubutumire nta muntu yoza kwa data kiretse atikiye kuri jewe abo data yampaye canke yatumiye ba zoza kuri jewe ngaha baraza batanga ubutumire bwabo umugeni kugira ngo abantu bose babe basa ico nico kintu kimwe kijanye n'ishengero ryiza rya kera rya mwemu yera gituma bose baba bamwe baba arabatunzi canke abakena bagurano canke abidegene abirabure canke abazunga bagabo canke abagore bose baba bari umwe muri Kristo Yesu kandi umugeni yahagaze kwirembo hanyuma yakira ubutumire yambikwa ya umutamana uyo yambika umutamana uyo mugenzi wiwerera batunzi naboro bacha basa bose uko niko bimeze mu bwami bw'Imana ntabantu banini n'abatoya babaho bose n'umuntu umwe bose bari umwe muri Kristo rero mwe yumvira iki umukwe ni yagaruka ubugira kandi hanyuma agasanga umuntu yicaye harya tambaye impuzu z'ubukwe yavuze ati mugenzi winjiye gutanga gute ngaha nuko yabutsayo acira na yamira byerekanye kuyuko yatsananye yindi nzira itarirembo yinjiranye mwidirisha yinjiranye mu muryango w'inyuma kandi bamwise umuge yaramwite se umugenzi byerekana yuko yari umuntu w'ishengero umugenzi winjiye gute ngaho utambaye umutamana rero ni Yesu wenyine yavuze ibihanyuma yahamagaye umucunzi w'irembo yavuze ati mubohe amaguru n'amaboko kandi yaratewe hanze mu mwijima ahazobukurira ukwicuza insinoko ryani nsa zyamenyaho ayo n'amajambo ya Kristo bwiwe byiza yaterewe hanze kuko yagaragaye atambaye impuzu y'ubukwe yazananye yindi nzira itari irembo iyo yari kuba yinjiranye mu irembo yari kuronka impuzu y'ubukwe yo mwumvirize ibiri rero namba impuzu y'ubukwe yari umubatizo wa mwemu yera tuzovyerekwa uku ndikundiki namba ishengero ry'igihe cya mbere ryategerezwa guca mu irembo Kristo Yesu babatijwe mu izina rya Yesu Kristo baronka mwemu yera twambere impuzu y'ubukwe tuza gute kundi ukundi kunu namba uzana na mba metodiste batiste cyangwa presbyterian nekoti rindi dini ryose uzobo uhahanye umuteregwe hanze mu mwijima utegerezwa guca muri Kristo Yesu inzira umuryango kuri ubugingo amina ni byiza ryajwi nye n'ivyashuriwe Yohana 21 canke ivyashuriwe Yohana 1 ku murongo wa 10:13 kandi ndashaka ko mubona ijwi n'uyumvise rivuga ryari rifise inzamba itomoye cane murazi kuntu inzamba ivuga itanga ijwi ryumvikana cyane inzamba isigura ikintu muri bibiliya intambara igihe cyose murabona inzamba ivuga mu ntambara mu gihe cya bibiliya ijwi ryayo risigura intambara cyane uguhishurirwa cyane ikintu kinaka kigira kibe rero we ibihe by'ishengero biheze kandi ikintu cyose cyarateguwe igihe cya kane cyateguwe ngaho ibihe by'ishengero byaraheze yapfuye mu isi murabona mwibuke rya jwi ryavugana nanje nyuma yiwe mu biterekwa ko amatarigi korwa cyari cyaraheze hanyuma rero rya jwi ryavugira mu ijuru ryari iki yari yacunguye ihanga ryiwe igikorwa ciwe cyo mu isi cyari cyaheze kandi yari mu bwiza ahamagara Yohana ati duga ngaha Amina. Ibyo bituma numva nosemerera muri rino joro ry'umwaka mushasha yo mana ngaho rero murabona kwitegura duga nga intambara uku ni kwite guntu gutegurwa kw'intambara ihambaye kandi abantu bateye ibitugu ubutumwa bw'Imana bataye mwemu yera intumwa zayo mashengero ndwi wa wundi yari yaranse ubutumwa bw'ubuntu bwiwe ntacho yarasigaje ariko urubanza rwari rwateguwe yo mu gihe yariko arategura gusuka imibabaro ku isi rero dugino kandi ndakwereka ibigira bibe abahakana Kristo abanyabyaha batigiri batagira Imana ngira nsuka uburake bwanje kuri bo Murabi itui itegurwa yo uko twinjira muri aya majoro muraja kuronka byinshi kuri ibyo na byinshi kuri ibyo igihe cyose ntidushobora kuzana buri kintu ngaha dutegerezwa kwisunga ahantu hose ukuntu bizoba bibabaje kuri ibo igihe inzambi zovugwa hanyuma irya ntambara ya nyuma yarwanya ubutumwa bwa nyuma byigishijwe indirimbo ya nyuma niyaririmbwa hanyuma tugahagarara imbere y'intebe y'urubanza rwa Kristo uzobazwa kukutarya kiriye wakoresheje kubugingo naguhaye uzobazwa igituma niki none Emwara nyumvise ndirimbi ndirimbo canke ngerageza n'igikirero ca gitabo kinini yacuguruye n'ikirero igihe ba abantu butumwa bazosabwa gutanga insiguro n'igikirero kuja guhagarara harya ndabizi neza nkuko iki gitabo canditswe uzoba uzohagarara harya hanyuma bazwe igituma yo bizoturiha mwene data mushikanje bizodusaba nk'abahungu n'abakobwa b'Imana kwisuzuma kwisa yariyo yose y'umunsi Paulo yavuze ati ku munsi ndapfa ndi ndacari muzima si jewe ariko ni Kristo aba muri jewe murabona mwisuzume kuko ntimuzi isaha muzohamagarirwa ko mwisi mwishure hejuru ubu numva ijwi ry'inzamba ni byiza nimwandike icyo Yohana yavuze nga mu gihe cya nyuma cy'igihe cya mbere ijwi rya mbere ryari nk'inzamba yavugana nanjye hanyuma avuga ati duga ngaha ndakwereke ibihendwi by'ishengero ku isi rero duga ngaha ngira ndakwereke ikintu kinaka kibaho ngaha murabona Kristo yamaze kuva mu isi yagiye mu bwiza igihe cy'ishengero cyaheze byerekanye yuko mwemu yera yaheze ngaha kandi yagiye mu bwiza hanyuma yariko arahamagara Yohana ngo aduge kandi yamweretse ikindi cyari kigiye kuba ngwino hano ubu tubona Yohana igice cya kabiri umurongo wa kabiri murabona buno nyene Yohana yongeje ibi Ako kanyamina yo namba nifata ukuntu niyumva neza Yohana yongereje ko ati ako kanyamba muri mwemu igihe yumva ijwi ry'Imana rivugana nawe ikintu kinaka kiraba amina yo mbega byabaye nkuko kuri wewe jewe byarambaye ko nkuko imyaka 30 iheze Sindi igera nsubira kuba wawe ryo igihe yavuga ati ngwino kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura byarampinduye Yohana yavuze atako kanya mba muri mwemu yihe mwemu yera yo mba muri mwemu kandi mboni ntebiteretse mu ijuru mbonu yivyagiye ko Murabe Yohana yari yavuye ku isi Kristo yari yavuye ku isi mu buryo bwa mpemu yera kandi yari yasubiye mu mubiri ubugira kandi no munsi umubiri uri kurya nk'icibutso nk'ikimazi turabishaka epfo y'iki gihe ngari ko mpemu wa Kristo yarasubiye kuza mu ishengero kuba muri mpemu ubu ako kanya gagejeje kwerekwa kana iherezo ry'igihe cy'igikorwa ciwe yagiye mu ijuru yavuze ati ndakwereka ibigira bibe nyuma y'ibi by'ishengero yavuze ati Yohana sinzosubira kuvugana nawe ngaha kuko navuye ngaha naduze hejuru dugaho ndi amina kandi ndakwereka ibigira bibe yo mana we yo yagiye mu iyerekwa yagiye mu bwiza ivyamushikiye bitegerezwa kuba ari cyo kimwe n'ibyo Paulo abikorinto ba kabiri 12:24 namba muri ko murandika abikorinto kabiri gushika kane Paulo yajanywe hejuru umunsi umwe mwiyerekwa nawe mwari mubizi kandi yarabonye ibintu atarashoboye no kuvuga imyaka 14 ntiyigeze abivuga murabona ariko mwumvirize itandukaniro hagati yabo icyo Paulo yabonye yabujijwe kukivuga canke kukimenyesha abantu yo mana we sinitsera yuko yari kubivuga yuko urugendo rutoya nafashe umunsi umwe sindigera ndira biheza kandi sinzokwigera murabona ya yarabonye ibintu ibyo atarashoboye kuvuga nibaza yuko atamajambo yarafise yajanywe hejuru ku majuru ya gatatu nako murabona mwijuru rya gatatu Yesu kuntu bitandukanye giye Yohana yajanwa hejuru hanyuma bona Yesu yari yavuze ati andika mu gitabo ibyo wabonye hanyuma agisubize kirungi kira mashengero Paulo yarabujijwe kuvuga kandi Yohana yasabwe akuvyandika mu gitabo kugira ngo kizoje mu bihe yo manawe ivyashiriwe ivyahishuwe rero kuba byarahishuwe mu minsi ya nyuma ntivyahishuriwe mu minsi yiwe byahishuwe uko tubandanya yo kandi mwiheze Yohana maze kuduganwa ubwo nyene nyuma y'igihe cishengero yabaye ikigereranyo cyo kuzamugwa kwishengero ubwo nyene nyuma y'igihe cishengero kimaze kurengana iki gihe Charaodikia hanyuma hazo kuzamugwa kwishengero ishengero riraduga nkuko Yohana yabikoze munyonga zuhoraho yo mana we ibyo bihuhutira hafi y'ubugingo bwanje yaduganwe mu izamugwa ry'ishengero kandi yapfutse aho hantu igitabo cy'ibyashiro Yohana canditswe murabona kwiherezo ry'igihe cy'ishengero rero naronse ikintu kinaka gatoyi hano nshaka kwerekana mneza ikintu kinaka cabaye intambamye hagati y'abakristo benshi haraheze igihe kirekire kandi niyumvira uno munsi igihe nariko ndiga nandika ivyanditswe no kurondera amazina n'amabara atandukanye n'ibindi bintu turavyinjira namo mu gihe kiza umunywa amazi ibimenyetso n'ibindi nariko ndandika ibi vyanditswe ndabikuye hano kugira nshobore gusubira kuri ivyo ndavyisunge namba jewe ngiye kubanda kuko buri gihe mu gihe ngiye kuvuga ku kintu nk'iki ndashobora birashoboka ibitandukanye nogerageje kubizirikana mu mutima ariko iyi nzira mu gihe ufise gusa umwanya mutoya ndakunda kubyisunga kuko byose bitera bigana mu vyanditswe n'ahandi rero muri Mateyo 16:13 dusanga ibi namba kuri mwebwe mwandika ivyanditswe Mateyo namba ushaka kugaruka namba ushaka kwasingura neza Mateyo 16:10 niyo turabigarukako no kubisoma kandi hanyuma turabibona byo kuri Matayo igice cya 16:13 ubu mwumviritse mu bwitonzi kuko dusoma 16:16 igihe Petero yaza canke Yesu aca mu misozi hera I Kayisariya mu bwa Filipo abaza abigishwa biwata abantu bagira ngo umwana w'umuntu nirindinde nabo bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi abandi nguri Eliya abandi nguri Yeremiya canke umwe mu bavugishwa n'Imana arababaza atari ko mweho mugira ngo ndinde Simoni Petero aramwishura turi uri Kristo umwana w'Imana nzima Yesu aramwishura turi umuhigwe Simoni mwene Yona kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye ariko data ari mu ijuru niwe yaguhishuriye ibyo nanjye ndakubwira y'ukuri Petero kandi kuri urwo rutare nzogubaka kwishengero ryanje kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora nzogwe imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru kandi tuzohambira mwisi kizoba gihambiriwe mu ijuru n'icyo tuzohambura mwisi kizoba gihamburuwe mu ijuru kandi tuzohambira mwisi kizoba gihambiriwe mu ijuru n'icyo tuzohambura mwisi kizoba gihamburuwe mu ijuru maze yihanikiriza abigishwa ngo ntihagire umuntu babwira ko ariwe Kristo ubu mwumvirize mu bwitonzi neza cyane kuko igihe gira kuva ico gihe gitanguyewe ntashaka kwakira ikindi murashobora kubisomaho hepfo nimufata umurongo wa 28 hano kuko mushoboye gusoma ibisigara kuri ibyo gihe mushitse muhira ndababwira ukuri muri aba bahagaze hano harimwo bamwe batazobona urupfu gushitsa abazobonera umwana w'umuntu aje mu bwiza bwiwe yo tiyumvire ko bamwe mu bahagaze hano bamwe bahagaze hano ntibazobona urupfu gushika babonye kuza ku mwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe mbega imvugo Yesu kuntu uwunegura gerageza gufata ibyo no kwerekana kangahe adafisi icavuga murabona Yesu kuntu ashaka kuvyifadikiza kandi byarashitse hanyuma ntacyo bigeze bamenya kuvya ibyerekeye murabona neza cyane inyuma y'ukwatura kurutare Petero yagize tukaba tuzi yuko kwatura kwiwe ari yashoboye kubaka ishengero ryiwe kuri urwo rutare nyene si Petero kuko yari buye ritora nk'uko ishengero katolika ry'i Roma rigerageza kubivuga ariko ukwatura kwa Petero guhishurirwa iryo niryo shengero Imana izori hishura si ukwatura k'uyu muntu kuko inyuma yawo yarasubiriye inyuma si ukwatura kwiwe yuko yari umwana w'Imana kubera yuko bari bazi yuko yari umwana w'Imana Petero gusa yarabivuze ariko ico byari kwari uguhishurirwa kwahishuwe kuvuye mu ijuru kuko yuko yari umwana w'Imana ati inyama n'amaraso ntibyigeze bikwigisha ibyo ariko data wo mu ijuru niwe yabiguhishuriye kandi kuri urwo rutare uko kwatura ku rutare nzokubaka ku ishengero ryanjye kandi amarembo y'ikuzimu ntazori shobora nizera yuko umwanya uduheranye n'ingoga ubu ngaha kugira twinjire muri ibu bunyene kandi dushaka kuraba ukunge n'ibyo bitemba mu muntu iyi ngaha ni inkuru iryoshe namba twoshobora kuyishikira neza cyane ego kwatura ku rutare icyo Petero yari yotegerejwe kubaka ishengero ryiwe akukwatura kwa Petero yavuze ati bamwe muri aba bahagaze hano ntibazobona urupfu gushika babonye umwana w'Imana aje mu bwiza bwiwe rero nimwibuke yavuze ati bamwe abo barenga umwe sibyo bamwe botegerejwe kuba benshi barenga umwe ariko ni muri abubu abigishwa biwe bose bari bahagaze harya kandi yabacice umwe muri bomweho ibi muvyibaza kwiki kandi biriya muvyibaza kwiki ariko iba yavuze ati hari bamwe muri mwebwe muhagaze hano batazobona urupfu gushika babonye umwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe yo mana we ni cheme Nyabaki yumvire haheze imyaka ibihumbi bibiri byo yarabivuze bizovyoshoboye ijambo ry'Imana rirananirwa buri jambo ryose yavuze rizoshika ubu nimba dushaka kutuzingura igice ca 17 camataye nico gikurikira igihe igihe yafata ni minsi mike inyuma yawe yafashe Petero Yakobo na Yohana abajana ku musozi biherereye kugira ngo babicabona Petero Yakobo na Yohana kandi babonye ubwami bw'Imana buje mu nkomezi babonye ukuza ku bwami bw'Imana bugaragajwe ubwa mbere amina yo bajanywe mu iyerekwa kugira bitegereze ubwami bw'Imana bugaragajwe ubwa mbere nk'uko kuza kw'ingaji y'imyaka igihumbi ya babonye imponjo haraheze igihe umugwi w'abakozi b'Imana ura Roberts yari umwe muri bo Cecil B. DeMille igihe yandika ibivyagezwe cumi yahamagaye mwene data Shakarian mwene data Roberts abavugabutumwa benshi mu bihugu cyose umuvugabutumwa wese yashobora kuza kandi yabatumiye kuza mu cumba yakoreramo imbere y'uko ireresi isohoka kandi yabereye kuyiraba nk'imponji imbere y'uko yerekanwa hanze igihe barihisha amadorari 25 itike ariko ya barayibonye imbere y'igihe kugira ngo bashobore gutanga icyumviro cyabo kuri iyo namba hariho ibyo bayinegura cyangwa icyo bovuga n'ibindi bayibonye imbere y'uko abantu bo hanze bayibona kandi Yesu yavuze ati bamwe muri mwebwe muri ngaha amina ntibazobona urupfu imbere y'uko babona ubwami bw'Imana buje mu bushobozi canke babona umwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe bambe babona umwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe iminsi mike inyuma y'ivyo yafashe Petero Yakobo na Yohana maze aduga ku musozi muremure kandi hariya yakayanganiye imbere yabo gukayangana ku izuba ntikoshoboye kumera nk'uko impuzu ziwe yari yambaye zari zimeze ni kangahe twabibonye mu migani twarabibonye hose muri Bibiliya dushobora gufata igisomwa kimwe cyo mu byanditswe kandi ugufatanya Bibiliya yose hamwe cyo ego mugenzi ntakosa ahantu na hamwe yose isizwe ubushobozi bw'Imana umurwanizi ntashobora kunyengetera iyo aba yo yategerezwa kubikora ivyo nivyo ntashobora kwinjira muri abo bantu bera bashize intara kandi bizeye ubwami bw'Imana kandi bafashishanishwe cyoshe maze bagitwaririza ubushobozi bwa mpemu yera bacogeje mu maraso isi ntishobora kwinjiramwo umurwandize ntashobora kwinjiramwo barapfuye ubuzima bwabo buhishanijwe na Kristo biciye mu kidodo c'Imana muri mpemu yera umurwandize ashobora kubagirira nabi gute ngabo muri ubwo buryo barimwo rero hariya muri iki kibanza rero yabonye ukuza canke iyerekwa imbere y'igihe kandi gihe cari imbere yabonye ikintu ca mbere yabonye mu kuza kuyari Mose aserukira abera bapfuye bazozuka Eliya yarahagaze hariya yo ndashaka ko mubona ikigiye kuba hari Mose ubwa mbere ibyo nibikibita ibihe bitandatu byose barasinziriye ibihe bitandatu by'ishengero atari ibyo gusa ariko Eliya yari hari intumwa y'igihe cya nyuma n'umukwi wiwe abata abakayanganye abazamuwe aminubu muri kazozu kurindira ukuza none bose bakora iki bose bari bakoraniye hamwe nawe yo mana we byari bikisezerano ryiwe kuri Petero Yakobo na Yohana ryari rishikijwe ivyo nivyo kuko yavuze ati bamwe bari ngaha ntibazobona urupfu imbere yuko babona umwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe kandi babonye yerekwa imbere y'igihe rero inyuma y'ibi inyuma y'izuka ndifuza kubaha ikindi kintu Yesu amaze gupfa gahambwa muri Uwera Yohana 21:20 bamwe banegura gutaba tanguye ibikare neza mugihe turi muri iki kigwa reka tubirabe neza muri Uwera Yohana 21:20 Yesu yari yabonanye n'abigishwa biwe yabagaburiye amafi n'imikate ku muriro mu gihe bagendera ku nkombe Yohana yaryamye mu gikiriza ciwe kandi Petero yabajije ikibazo ati mbega n'ibiki bizoshikira uyu mugabo Yesu yakunda Yohana Yohana yari umugabo w'urukundo rero yavuze ati mbega n'ibiki bizoshikira uyu mugabo agiye kuzomeregwa gute kazoza kiwe kazoba kahe rero Yesu yabwiye avuze ati bibatwaye ikinamba zogumaho gushikaho nzozira gushikaho nzogarukira bibatwaye iki kandi abigishwa bari henze bavuga ko Yesu yavuze yuko agiye kuzobaho gushika kukuza ariko Yesu ntiyihenze nga hanyene mu byashiro Yohana igice cya kane Kristo yagumije ijambo ryiwe yajanye Yohana mu ijuru kandi yerekwa imbere y'igihe ikintu cyose ubwiza ya bibonye imbere y'igihe yayibonye nyene nk'uko yageragereye ku isi kandi yabonye ibihe by'ishengero byose bishika gushika kukuza k'umwami igitabo cyose cy'ibyashiro Yohana yo mana we urabona ukuntu amasezerano yiwe atihenda rero mwatoranijwe Yakobo gukora ibyo Yohana uwo ari we wese muri abo bose ntiboretse Paulo kubibona kubivuga nta na kimwe yavuze ati birabatwaye ikinamba atebaganye kandi nk'uko babivuze yatoye Yohana kandi aramudugana maze amwereka ikintu cyose imbere y'uko anapfa neza nk'uko yoba yabaye icyo gihe cyose yaramweretse ibyobaye mwene data pati byose bibyitangaza yo murabe yamutwaye neza hejuru nganye n'igice cya kane n'umurongo wa kabiri birabyemeza yamweretse ibintu byabayeho n'ibiriho kandi n'ibigiye kuza yamweretse igihe cy'ishengero kuza kw'abayuda gusesekara ku ibyago izamugwa ukugaruka n'inganji y'imyaka igihumbi n'inzihoraho yabakijijwe biwe neza nkaho yoba yabaye neza muri ico kintu kandi yarabibonye byose bishika murabona yaramuduganye hejuru gusa amaza mwereka ireresi ariko arakina yaramweretse abona ikintu cyose imbere yayo mana we yarajanywe hejuru yashikije isezerano ryiwe ryo mu byashiro Yohana 4:2 imbere y'urupfu rwiwe yarajanywe muri mpemu kandi yabonye ibintu ikintu cyose nkaho yabibayemo yarabibonye byose imbere yagiye rero yabonye mu iyerekwa neza na neza ibyari kuba n'ibyabaye ku isi kuva icyo gihe imbere y'ukuza k'umwami Yesu yarabimweretse mu iyerekwa nuko rero abigishwa canke nta n'umwe yigeze avuga yuko yavuze ko yoje muri icyo gihe yavuze ati bibatwaye ikinamba mu yandi majambo namba atebye gushikaho nzozira rero yaramutukanye kandi yamweretse gusa ikintu mbere y'igihe kandi yamweretse ibyari bikiye ko yo ndabikunda gusa mana we murabe mubu muze turabe ibi ica byari ako kanya mba muri mpemu kandi mbona intebe yiteretse mu ijuru n'uyi byagiye ko kuri iyo ntebe hari hijwi rya muhamagarayo iryo jwi ryo sinshobora kuja kure y'ibyo iryo jwi ry'uwo ryari nyuma yiwe rero naravye iruhande yiwe hariya kandi yamweretse ibihe byose by'ishengero kuko yari ahagaze mu bihe by'ishengero ibiterekwa kw'amatara byiza habundwi hanyuma yumvise rya jwi ibihe by'ishengero birangiye rya jwi ryavuye ku isi ryaratutse igihe yinjira mu bwiza yamwumvise avuga ati duga ngaha ngiye kukwereka ibigiye kuba mu nyuma yo mana we ni rya jwi reka tuvuge kuri rya jwi muno tumwe ndafisi byanditswe byanditse ngare ka tuje mu bi Tesalonike bambere gice ca kane kandi twumvirize gusanga iryo cwirikiye kuvuga yo turazi twese ico rigiye kuvuga ta imbere yuko tubisoma sivyo turazi ibigiye kuba inzamba y'Imana izovuga hanyuma abapfiriye muri Kristo bazozuka ivyo nivyo mwebwe muri ko muravyandika mu bayi Tesalonike ba kane gice ca 16 ni na 17 bijwi diryajwi ryarijwi rya Kristo ivyo nivyo ijwi rya Kristo kuko inzamba y'Imana izovuga kandi abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuguzuka twebwe abazoba bakiriyo dusigaye tuzoca duteruranwa nabo gusanganira umwami mu kirere kandi tuzokwama tubana n'umwami iryo jwi nyene ryabwiye Yohana riti duka iryo jwi nyene ryabwiye Yohana riti duka n'iryo jwi nyene rizohagarara rizohamagara ishengero umunsi umwami na rihamagara ishengero byongeye iryo jwi nyene ryabwiye Yohana kuduka n'iryo jwi nyene ryahamagaye Lazaro umumva rya yari yapfuye iryo jwi nengene ry'umumarayika mukuru Kristo n'iryo jwi ry'umumarayika mukuru ijwi ry'umumarayika mukuru murabona yo rirya jwi ry'inzamba rya Kristo ryabwiye Yohana kuduka iryo jwi nyene ryahamagaye Lazaro mbega mwarabibonye kumva ya Lazaro yavuze n'ijwi rirenga ntiyavuze gusatira Lazaro sohoka Lazaro sohoka ryamuhamagaye mu bapfuye kandi yarishuye ati ndi ngaha kandi yazutse mu bapfuye yaramaze gupfa kandi umubiri wiwe waboze riryajwi nyene ryabwiye Yohana riti duga ngaha ndaje kukwereka ibintu bimwe bigiye kuba iryo jwi nyene rizovuga igihe abapfiriye muri Kristo bazozuka kuko inzamba niki ijwi rya Kristo ryarindi nyene ryasamiranye maze rikamuhamagara hejuru yumvise ijwi nk'ijwi ry'inzamba kandi ryavuga riti duga gushika ngaha murabona ukuntu ukuzuka kuzoba kumeze kuzoba mu mwanya mutoye mu mukanya ntago kubita urugo irirya jwi ryumvikana izosamirana kandi azotuma ishengero ahamagara ati sohoka muviwe iryo jwi rihamagara mana mfasha kuzoryumva urya munsi uko navuze kenshi ndazi kumuntu apfa rotine ndazi yuko hariho urugi runini yari rwijimye muri imbere yanjye ruri imbere yanjye rwitwa rupfa igihe cyose umutima urakubita umutima ukubise rimwe mba negereye urwo rugi umwe muri iyi mizi ntegerezwa kuzorucamwa ariko sinshaka kurwinjiramo nk'umunyabwoba nsemerera kandi mvutse ndi uru nshaka kugwinjiramo nipfutse jewe nyene mu mpuzu z'ukugororoka kwiwe nzibi yuko ndamuzi mu bushobozi bwo kuzuka kwiwe yuko munsi umwe igihe azohamagara nzozuka mu bapfuye igihe azompamagara kugira ngaragare hejuru igihe inzamba y'Imana izovuga amazi abapfiriye muri Kristo bakazuka namba ndi muzima nzohindurwa mu kanya gato mu kanya nkako gukubita urugo kandi nzojana n'abasigaye hejuru gusanganira umwami mu kirere ryajwe ry'inzamba rivuga neza riranguruye yo izoba ririmwe rimwe mukuza kwiwe ntajwi ritumvikana kuri ryo nta kintu na kimwe kitumvikana kuri Yohana igihe yumva ryajwi rivuga riti duka ngaha kandi yaragiye amina igihe Lazaro mu bapfuye yimumva kandi ubugingo bw'iwe iminsi ine y'urugenda hantu hanaka sinzaho bwari buri sinibaza ko ba hari umwe muri twebwe ahazaho hari hose ntatandukaniro rihari yarengukije gusa umuntu inyo z'umubiri zari ko zirarya umubiri wiwe yanuka mumva irya nzamba yasamirana neza yavuze iti Lazaro sohoka nguyu mugabo yapfuye kandi yabotse yari nkiganyica ubwiwe maze asohoka mumva aratambuka nta kintu kitumvikana kuri ivyo sibyo bene data nta kitumvikana hariya nico kimwe ijoro iri joro igihijwe ryumvikana risamirana rivuga ati munyabyahihane nzoguha ubugingo budashira mwihane umwe wese muri mwebwe kandi mubatizwe mu izina rya Yesu mu Kristo mubone guharirwa ibyaha byanyu kandi muzoronka ingabire ariyo mpemu yera uko nuguhamagara nta kintu kitumvikana kuri ibyo ndicabona yuko ari ukuri hariho ibindi byabona amamiliyoni yabo mu isi yose iki gihico nicabona yuko ari ukuri igihe Bibiliya ije amajambo y'Imana ijambo ryose ry'Imana ni nzambi ijwi ryose bw'Imana ni nzamba inzamba y'ubutumwa bwiza kandi yo isamiranye n'ukuri gihe yavuze iti Yesu Kristo ni wahundi nyene cyo no musi ne mu bihe bidashira nta na kimwe tumvikana kuri ibyo ni wahundi ego mugenzi Ni hane mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo muzoro nkingabira ariyo mwemu yera nta kintu na kimwe tumvikana kuri ibyo Uwumva majambo yanje kandi akizera uwantumye afise ubugingo budashira Unyizera naho yoba yarapfuye awe azobaho Uriho kandi unyizera ntazokwigera apfa Bega muravyizeye nta na kimwe kitumvikana kuri ibyo aba ahozobaho urya mubiri wanje kandi akanywa urya umubiri wanje kandi akanywa amaraso yanje afise ubugingo budashira kandi nzosubira ndamuzure ku munsi wa nyuma nta kitumvikana kuri ibyo nta kimwe nijwi ryumvikana yo ndaritsi nararyumvise umunsi umwe risamiranira mu mutima wanje wagowe w'umunya irirande je w'umunyabyaha kiri mutoya mbega ibyo byoshoboka kumfasha gute ariko narize yuko ryari ryajwe ryumvikana naragakiriye ndicabona yuko ivyarukuri umunsi umwe azohamagara ubugira kandi tuzogenda tuve mwizi kuko nta kitumvikana kuri irya nzambe ngo mugenze ntajwe ritumvikana igice ari cyo cyose arasamirana uno munsi aduhamagaye nico kimwe nyene iya tubwira ikintu ica ari cyo cyose ubu reka dusubire kuri wa murongo kandi ehe yari intebe mwijira umurongo wa kabiri kandi umuntu ayicara ko Yitegereza intebe yicaye ku ntebe ntiyari akiri hagati mu biterekwa kwa matarubu kwisi izamugwa ryari ryabaye yari mu bwiza yicaye ku ntebe yiwe ndashaka ko mubona munsi turabisanga no mu gice cya gatanu ntiyari intebe y'imbabazi yari intebe y'urubanza ntiyari intebe y'ubuntu ni intebe y'urubanza kuko umuriro ni nkuba n'imituragaro yasohoka muri yo nta kikiriho imbabazi zarangiye ikihe cishengero carangiye uwanduye mu mutima nashishikare yandura ugororotse ashishikare agororo uwera nashishikare yezwe nta ntebe y'imbabazi ikihari Iri joro amaraso ari kurirya ntebe kandi ni intebe y'imbabazi ku munyabyaha wese ariko ararondera imbabazi ariko kururya munsi izoba intebe y'imbabazi rero izoba ari intebe y'urubanza n'Imana ishavuye yicaye hariya aho nampa umugororotse akizwa agarukiye ku manga utubaha Imana n'umunyabyaha bazoboneka hehe n'igihaza mu bicu by'ubwiza bwiwe imisozi izogerageza kuronka ahantu ho kwinyegeza mbega tuzoguma hehe icyo gihe yo iryo riba ni ry'agaciro ringirira uringira uwera nka sherege ntarindi soko nzi nta na kimwe atari amaraso ya Yesu yo mana we mbega icigwa ntajwi tumvikana kandi intebe yiwe kandi yicaye ku ntebe yiwe ntakiri ngaha ubico n'ikindi kintu ni cemezo yuko icengero ryazamuwe imbere y'imibabari ihambaye murabona kuki nguyu ku ntebe y'ubwiza kandi ishengero ryagiye kandi rero haje imibabaro Na mana apfutse ko mu minsi ya Noa yari mu bwati imbere yuko imari nimwe ry'imvura rikoroka Loti yari yasohotse Sodoma imbere yuko umuriro utibuka kandi ishengero rizoba riri mu bwiza imbere yuko ibisasu bya kirimbuzi bigwa ibyo ni by'imbere yuko ibisasu bya kirimbuzi bigwa Muvuga muti byagenze gute ku vya mbere byari ku bapagana atari kuba Kristo rero mwitegereze yo yarangije igikorwa ciwe ku isi kandi yaratwaye ishengero ry'ubu naho arungitse urubanza isi yaramwanze none arungitse urubanza rwiwewe n'ishengero ryiwe bagiye mu bwiza Yohana yari ku kizinga pati mu bushi uhishurira ishengero yabaye ikigereranyo c'ishengero ari ryo duriduzwa mu bwiza nimuduge muzino byerekana muvuge muti yahagarariye ishengero umuntu wese yumvira ijambo Yohana yaramuhamagariye amina Yohana yari ahagarariye amaraso ya Yesu Kristo igishinga na iki jambo yarica icabo na cumubatizo wa mwemu yera n'ugufatanya k'umuntu ku giti ciwe na Kristo kandi yaserukiye ishengero ryose kugira ngo umugabo wese canke umugore umuhungu canke umukobwa bizeye Kristo bamwemera kubw'impamvu imwe azohamagarwa umunsi umwe ati dukutsi no uzamugwa imbere y'amarushwa mwibuke igihe c'amarushwa ntikirashika Iki nico gihe cyo gushiraho urubanza Yohana ari kwarere kubu bizoba hanyuma y'igihe cy'ishengero murabona rero niko byari bimeze rero itegereze kandi ku murongo wa gatatu cyangwa wa kabiri intebe iteretse mu ijuru mbona n'uyivyagiye ko rero imhemu imwe yari mwisi yari havuye kandi yagiye mu bwiza kandi yari yicaye umwe Yesu ari kumwe natwe muri iri joro mu mbabazi yari yagiye mu bwiza kandi yicara ku ntebe y'ubwami wari avyagiye yasana kabuyenge kitwa Yasipi nakitwa Sarutiyo kandi umunyu w'amazi wari ukikije iyo ntebe usa nakitwa Simaragido. Ngira mpagarike kubera yuko hari abandi bene data baza kuvuga ubutumwa nkumbure nzobitora mu gitondo ahanyene kandi rero kugira aba nka Simaragido yo mana yo hari abantu hose nka hose bafise imitima irurumba ivyo ntimubikunda umuriro waguye kuri Pentekoti wabogeje kandi ukabatunganya yo uburaka mu mutima wanje izina ryiwe rihabwa icuba ndanezerewe cyane ko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo. Yohana yahamagawe kandi arengutswa n'umwami Yesu yasezeranijwe n'Imana kirya giye kwa tsobonu ukuza k'umwana w'umuntu. Petero Yakobo na Yohana nabo bahagaze ngaho igihe Yesu yabavugisha maze akavuga ati muri aba bahagaze hano harimwo bamwe batazobona urupfu gushitsa aho bazobonera umwana w'umuntu aje ntiyavuze ngo abahagaze aho bose ariko bamwe hanyuma baragenda haheze iminsi mike inyuma y'ibyo babona umwimenyere so w'urutonde rw'izuka n'ukuza k'umwami Eliya yerekana ishusha bera bapfuye nshatse kuvuga Mose hanyuma bakazuka Eliya yerekana umugwi w'abahinduwe wibuke Mose yaje ubwa mbere hanyuma Eliya yategerezwa kuba intumwa y'igihe cya nyuma kwizuka ryari kuzanana nawe n'umugwi wiwe ko ahoza emwe izamugwa ryoza nibyo nshatse kuvuga Mose yazanye izuka hanyuma Eliya azana umugwi w'abazamuwe kandi hariya byo bombi bari baserukiwa ho nyene hanyuma heza kanya rero bari tegereza maze barabona hanyuma Petero avuga ati reka duce insago zitatu reka bamwe baje munsi y'amategeko hanyuma abandi baje munsi ya Eliya natwe tugende bamwe muri bo muri iyi nzira yakivuga ijwi riza nguyu umwana wanje natoranije nimumumve hanyuma baravye babona Yesu gusa ibintu byose byari byahindutse umwe yo kandi we yari umucu kuri nzira urukuri urugo umunyu w'amazi yo ejo dufise ikigwa gihambaye Imana niyabigombe ejo tuzofata imanza tuzofata kabuyenge ka Simaragido turabe ico kagereranya ico gakora kandi tuzofata akabuye bita Yasipi hanyuma dufata amabuye yose atandukanye maze dufate utubuyenge dutandukanye ibi byose kuva muri Ezekiyeli dusubire ku itanguriro no Vyashuro Yohana tuma nuke hagati ya bibiri yabi tubishire hamwe tubuyenge tutandukanye n'amabara nibindi hanyuma tuzobigarukana neza kuri ibyo maze turabe nambi atari kuri murabona turabe nambi byo bidafisi baranyene nibindi neze kintu kiganyene kandi mwemu yera nyene imana iryanyene yerekana ibimenyetso nyene bitangaza biganyene akora ibintu biganyene nkuko yabisezeranye yabwiye Petero Yakobo na Yohana nabo bahagaze hariya bose mu bigishwa biwe yavuze ati bamwe muri mwebwe ntimuzobona urupfu kugeza babonye umwana w'umuntu aje mu ngongo ku ngoma yiwe yabwiye Yohana Petero yavuze ati ugiye kuzokora iki nawe niwe urya urya mugenzi niki kigiye gushika yavuze ati niki kuri wewe namba mu ya byombo ndiko ndaza kandi yamuretse arabaho kugira bibone inyuma bari basigaye bose barapfuye maze barajanwa Yohana yabayeho kugira abone kuza kumwama afise ubushobozi ibyabaye bitangura kuva kugiye ciwe gushika urubanza ruheze hanyuma inganji y'imyaka igihumbi ikiratangura Yohana yabonye ikintu cyose cyaba kandi kurangira ku inganji y'imyaka igihumbi n'igihe cy'ubwami gitanguye rero yakumije ijambo ryiwe sivyo tuzovyandika ku murongo wa kabiri Imana niyabishaka tuzotangura ku murongo wa gatatu mu gatondo reka twunamike imitwe yacu nibangahe rino joro muri rino shengero bazi mwene data ko mushiki wacu umunsi umwe bazohamagarwa namba witeguye cyangwa utiteguye namba wariteguye cyangwa utateguwe ugiye guhamagarwa nguhure n'Imana irya nzamba igiye kuvuga kandi igihe izovuga izogucira ku iteka aho tuzazosubira kubaho kandi utazotabwa mu muriro nkumbure nk'imyaka amamiliyoni cyangwa izo guhamagara mu kirere kugira uhure n'abera b'ubwiza. Nkuko rero Imana yagumije ijambo ryayo kuri Petero, Yakobo na Yohana, nkuko neza yarigumije kuri Yohana umukobwa uwuhishura neza, nkuko yamugumije isezerano ryiwe mu gihe bihe by'ishengero n'iby'ukuri yasezeranye muri iyi minsi ya nyuma, ko yorungitse imvura kandi ko yorungitse yamwe mu yera yari ku isi. Muri we umucuzo rasa kukagoroba, maze werekane za nkomezi nyene bya bimenyetso nyene n'ibintu byose yakoze mu minsi yiwe, azovyerekana ubugira kandi kuri umururu rugiguguruye ku munsi wa nyuma. Ari hano twaramuronse, hano natwe mpemu yera Yesu Kristo ko yararejo, niko ari nuno munsi kugeza ibihe bidashira. Uri iriko irakwigisha, iriko irakwigisha, iriko iragerageza kukwereka icyiza n'ikibi. Ni mpemu yera ubwiwe avugira mu kanwa k'umuntu, yiyerekana mu biremwa muntu, agerageza kwerekana ubuntu n'imbabazi. Hani ntimuramuronka kandi kuri iri joro rirangirana n'umwaka mushaje, woshobora kuduza ibiganza byanyu kumanya, hanyuma ukavuga uti Mana reka ndonke ubushobozi bwari kuri Yohana umuhishuzi, kugira igihe nzohagamagagwa nzoboneka imbere yawe mu mahoro nk'uko yagize. Duza ikiganza cyawe Imana iguhezagire, Imana iguhezagire ishengero ryose, Imana ibahezagire. Reka nzobe niteguye kwishyura ihamagarwa ryanyu. Data wa twese uri mu ijuru, nkuko iri rirangirana n'umwaka mushasha nk'amasaha abiri ubu kandi bizoba birangiye, hazoba mu wundi mwaka mushasha. Ibyo twakoze uyu mwaka twarabikoze, ibintu byinshi nakoze mfitiye isoni, nzobyihana mwami. Kandi hariho ibintu byinshi nakoze benshi muri bene data batatahuye, benshi muri bene data bari hanze ku rubuga ntibatahura impamvu nabikoze, ariko data nabikoze kuko nari ndongowe kubikora. Ndasaba data utazokwigera undeka ngo ngire isoni y'ubwo burongoza, ariko ubandanye undongora mwami, kugira mbandanye gukora nk'uko ndongowe gukora. Mfasha Mana kuko ndera nshimitse ubugombe bwawe kugira ngo nshobore kubikora no gutanga nk'ubwo wabinyeretse, nk'uko wabinyeretse araze imyaka myinshi igihe nasigari no shengera umutsima w'ubugingo ku bantu bo mu isi, igihe nabona urya musozi uhambaye w'umutsima n'abera bambaye imvune zera baje bavuye mu miryango yose yo ku isi kurya urya umukate w'ubugingo. Ewe Mana undeke, ewe Mana ntuzureke na rimwe, nari munsi n'umwe ngo nanirwe kugaburira abantu kuri uyu mutsima w'ubugingo. Heza gira ubu bugingo bushonje kuburi ngaha badugije ibiganza byabo bunyene, bariko barondera byinshi by'ubugingo. Ndasaba ko wobuzutse mpemu yera mwami umwe wese muri wo Mana ubikore, ubaha imiheza gira ufashe bene data ahantu hose. Heza gira bene data mu gikorwa cy'Imana biteguye kuza bugira kandi ubu mu mwanya mutoya abandi baje kuba bariko baravuga. Ndasaba baje kudubaha umutsima w'ubugingo ijoro data, mu gihe tuja kumviriza neza twubashe kugira ngo twumvijwe ibituronse. Uduhezagire se y'umwaka mushasha wose rukana n'ibyizigiro bishasha uzanye ibyizigiro bishasha guhishurirwa gushasha inkomezi nshasha yo kintu cyose. Ese byoba bishasha kuri twebwe ubugira kandi mwami by'imihezagiro yawe n'amasezerano yawe, turakwishikaniye ubwacu n'isezerano mu biganza byawe mu izina rya Yesu Kristo, amina. Murakoze bene data n'abashiki bacu.
I'm sure we can all rejoice. We wasn't in any hurry at all. Been delighted to have just kept listening to Brother Branham here tonight bringing us this message. And it's the message that encourages us because we know that God is in it. Amen. And that what he has said, he is well able to perform it even unto his coming again.
Yes. Ego.
And he will do it. Not only that, I've oftentimes said that we say a lot of times to people, do you believe that Jesus Christ can heal you? And of course you can usually get a consent to it, but the thing of it is, do you believe he'll heal you now?
Amen.
Sometimes people says, well, I don't know. A lady that just passed away at the hospital went in to see her, said, sister, do you still believe that Jesus saves? She said, yes, I do. I said, do you believe that Jesus Christ heals? She said, yes, sir, I do. I said, do you believe he heals you right now? She said, that I don't know. And I said, sister, you can know it because the promise is to you.
Amen. Amina.
He's made the promise. Now, while we're going to hear another one of our brothers here, we have several around, and this On New Year's Eve, we don't have a prearranged program. We just come together and let God move as He directs and leads.
Amen.
And, you know, it's been a long time since we've heard Brother Pat Tyler and give his testimony or whatever the Lord lays on his heart. And we're going to ask Brother Pat to bring whatever God lays on his heart. But before he comes up, good Christian brother back there, Brother Randall Hindman, and he's here, and he has the talent for the Lord to sing. And, you know, I've just desired him to be able to use that talent for the glory of God. So I'm going to ask Brother Randall if he would come up and sing for us. He's sung for us one or two times here, and we're going to ask him to use his talent again tonight for the Lord Jesus, if you will, if he'll come now to sing for us. He's got some youngsters back there he's helping take care of, but maybe he can get away now to come up and sing for us. While he's doing that, we also have Brother Kinder back here. We love Pentecostal brother. We're happy for him. And we have Brother J.T. Parnell back there somewhere. I think he's sitting right back here on the outside of the row. And mighty happy for all these good Christian brothers, others of the faith.
Bilele hariya.
Let's see. Brother Beeler's back here too. Yes, Brother Beeler's